mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, bagenzi muduteze amatwi, turi muri studio 5 kuri uno munsi wa gatatu, itariki 23 z'ukwezi k'umunani, mwaka w'2017. Kaze mu biganiro byacu.
Je akabakobwa ndakaje mugaba kabagabo ntakonza.
Nsakaba kobwa. Nzikora kwa igikapoti bakoresha.
Yego baragutanga ku CD.
Kumva yuko utogataka kingiza ufise bisaba nyine ugenda ukagura nyine kugira wikinge na bukebuke.
Ubwo n'ugwaruka rwo muri commune Buhiga mu ntara ya Karusi rwitabiriye akamo ko kwipimisha umugera wa sida, ruvuga kudukingirizo dutandukanye duhari two kwikingira iyo ngwara. Inkuru tubafitiye tubashikiriza mu kanya, turabashikiriza kandi inkuru yerekeye ukungene imyiteguro yo gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta muri Tanzania iri kiragenda. Mugume ku maradiyo yanyu. Zihira makuru avugwa hirya no hino ku isi mu Burundi. Murantunga makuru avuga ku Burundi muri mu ntara ya Karuzi, urwaruka rugenda no mugera wa sida muri commune Buhiga muri iyo ntara nyene ya Karuzi rurahimiriza urundi rwaruka kwirinda no gutinyuka bakipimisha uwo mugera. Iyo himiriza ryatumye benshi bitabira uwo mugambi ho kwipimisha ku mavuriro atandukanye yo muri iyo commune. Mu mugambi w'igihugu ujejwe kugwanya ikiza cha sida, bemeza ko ibiharuro bafise biva ku myaka kugwaruka kw'imyaka 10 gushika kuri 30. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana.
Ubwo gwaruka gwijukiye guhimiriza abandi kwipimisha no kwirindikiza sida rurikiye mu ishyirahamwe ry'ugwaruka rugendana umugera wa sida muri komine ya Buhiga mu ntara ya Karusi hagati mu Burundi. Ugwaruka gwaritabiriye ako kamo ku bwinshi, aho ni muri kino kiruhuko gikuru cy'abanyeshuri ku ivuriro rito ry'i Buhiga. Umurongo twasanze ari muremure batonze barindiriye kwipimisha. Kuri mikoro y'ijwi rya Amerika, bamwe muri ugwo gwaruka batubwiye igituma baza kwipimisha.
Tuje gutonda kugira twipimishe ko tugwaye umugera wa sida, giye kubera ntari bwipimishe nari nje kwipimisha kugira ndabe nyene yuko noba ngwaye canke nkomeye.
So nje kugira ndabe ingene meze gusana na kimene yagiritse, kugira ndabe ingene meze mu mubiri ko noba narabuvukanye. Je nimva neza shaka gusa ndabe kungene merewe, kubera umuntu birashika nyene ukavyumvira nyene.
Ubu nkeneye ndabe ko n'ubundi atangwara ngasanze ngendana nitego nyinshi mubaza kuma asanze nzi za canke rimbi no kirikano bibwira umudamu kuba twakanye
Nshimbora ati niyo misi yose no bamaze hari gihe ushobora kuba waranduye nk'umuntu imaze aho baripimishije iki cyaje kwera nari nipimishije rimwe hagumana amakenga ati nk'umuntu yipimishije rimwe hari gihe bashobora kutayitora inkumbe yiyubitse.
Muri ugo gwaruka bamwe mu bigeme bivugira ko atagakingirizo k'abagabo bazi, bakemeza ko ico bazi ari agakingirizo k'abakenyezi, ariko nako bamwe muri ugo gwaruka bemeza ko atako bakoresha. Naho abagabo n'imisore baremeza ko bakoresha gafuko kandi baburonswa ku buntu, abandi nabo bashimye bire kwihangana.
Barakatubwira kugana ko
Rajenaje ntakundabona. Je akabakobwa ndakaje mugaba kabagabo ntakonza.
Nsakaba kobwa. Nzikora kwa igikapoti bakoresha.
Yego baragutanga ku CD.
Numvise nyene byo zabirangura iminsi yose ndashaka.
Oya kandi tutacamo ibyo by'amabanga muzi ariko ntego arabicamo n'abatabicamo.
Umuntu sozaremesha cyago barabutanga kwere. Yego ku buntu kwere. Kumva yuko utogataka kingiza ufise bisaba nyine ugenda ukagura nyine kugira wikinge na bukebuke.
Uno mwigiye muri myaka 19 ari munani gugwaruka rugendana umugera wa sida, arashingira na urundi gwaruka ukuntu yashoboye kwiyemera mu bandi bakomeye. Aho ni mugihe akibimenya ko agwaye vyamugoye kwihangana kuko yikumira cyane.
Ingene vyanjemwo nanje na Rose ugwaruka gwamaze kwiyakira rukanyagisha, kuko ubwa mbere je nanje vyarangoye kwiyakira. Hama maze kubana na abo kenshi dafata intumbero yo gufasha abandi, kuko nanje urumva ko bamfashije bankuye habi. Sina
ndashobora kuja abantu bari narinyegeza
uyu mwigememeza ko nagenda n'umugera wa sida hari misoriza kumusaba urukundo ariko arasuka vyifatamwe
urumva ndumukobwa bategerezwa kuma ugabo jewe ukomeze ndavuga oya urabona ko hariho ubafise umwete akagumaza amaze kushikira irirenga kabiri canke gatatu ndabwira nti nibishoboka guta kuko ngenda n'umugera hari abadashoboka bavyemera hari uwigeze kumbwira ko ndamubeshe mugabo ndamubwira amerekeze kwa muganga ni hama acarabona ko nta mubeshe
ika n'ivyizigiro vya kazoza kuri no mwigeme birakomeye
ndiko ndiga amashuri niteguriye kuyaheza niteguriye kuba umudamu mwiza mu rugo ego
ibyaruro vyo mu mugambi w'igihugu wo kugwanya sida mu Burundi vyerekana ugwaruka ariko rubangamiwe n'ikiza sida muganga Desire Nduwimana n'umunyamabanga nshingwa bikorwa muri uwo mugambi
ku biharuro dufise turabona yuko kuva ku myaka 10 gushika ku myaka 19 abarenga igihumbi kimwe n'amajana abiri baragendana bara umugera wa sida dufatiye kuba ari hagati y'imyaka 20 na 24 abarenga ibihumbi 2,800 baragendana umugera wa sida ubushurashuzi nicyo kintu cya mbere kizana umugera wa sida ku bice birenga 90% by'abagendana umugera wa sida abenshi usanga bawanduye ubwo buryo
Muganga Desire Nduwimana avuga ko ari nacyo gituma mguhimiriza bashimikira cyane cyane ugwaruka kugira ngo ruhindure ingendo ikarusi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Fidel Antoine Nsabimana dukubitire muri Congo hasigaye indwi zibiri gusa kugira umwaka w'amashuri utangure muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo impunzi z'abarundi ziba mu ikambi y'agateganyo mu ntara ya Kivu y'Epfo zirasaba amashyirahamwe ashinzwe uburezi ko yoshira abana babo mu mashure inkuru irambuye tushikizwa no mumenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo
Zimwe mu mpamvu zituma abo banyeshuri ba mu ngambi yagateganywe mu ngemonge batiga nuko bageze muri ingambi mu kwezi kwa mbere mu gihe umwaka w'amashuri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usanga utangira mu kwezi kw'icyenda indi mpamvu nuko biba biteganyijwe yuko bamara ibyumweru biri mu nkambi y'agateganyo mbere yuko boherezwa mu nkambi yo mu Rusenda ahari amashuri abanza nayisumbuye ariko kubera yuko inkambi yo mu Rusenda iri mu impunzi z'abarundi zirenga 30,000 itagifite ubushobozi bwo kwakira izindi mpunzi usanga ari impunzi zimaze amezi 7 mu nkambi y'agateganyo ya Mongemonge sanje na Kavimvira bamwe mu babyeyi bafite abana mu nkambi y'agateganyo ya Mongemonge iri mu sekteri ya Mutambara territoire FIS basaba yuko umwaka w'amashuri usigaje ibyumweru bibiri kugira ngo utangire azongera gupfira abana babo busa n'imberera Ildegonde afite abana bane bose batiga muri inkambi ya Mongemonge harita asaba amashyirahamwe ashinzwe uburezi muri Hasere
twebwe twashyize ngo ha mu kwezi kwa mbere twazanye abana biga ariko urabona tugeze mu gihe cy'uko abana batangura kwishyure ariko turabona neza yuko umengo ntibashobora kwiga twasaba yuko boduha uburyo bw'uko abana bo kwiga bakadushyira ku mugaragaro
usibye aba bana babana n'ababyeyi babo mu nkambi yagateganyo Mongemonge hari n'abandi bana naba muri inkambi uyu mwaka w'amashuri wa 2016-2017 wapfiriye ubusa kubera yuko batarashigwa ku gipapuro kizwi nka fomu igipapuro kibahuza n'ababyeyi babo mu nkambi yo mu Rusenda dore ko bagiye bahungira muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo mu byiciro bitandukanye
bimwe agiye mu byana ariko ndiyumvira nako ndiyumvira yuko boduha nk'umwanya tukajya kwitegura ku babyeyi bacu nka twebwe tudugizwa ku mafomu tukajya kwitegura hanyuma mu kwezi kw'icyenda tukajya ku masomo
Naingiye wicyeme kuva twaziringa turakena twe kugira tujye ku ishuri turabikeneye abanyeshuri
Saba ababyeyi bo mu nkambi z'agateganyo bugarijwe n'ibibazo by'abanyeshuri batiga ahubwo n'impunzi z'abarundi zibanze inkambi mu muhana w'i Kenya uri mu birometero 8 n'inkambi yo mu Rusenda zisaba asere yuko yazibuka ikishurira abana babo kubera yuko ari hurizo rikomeye kuri aba babyeyi kubona amafaranga y'ishuri
Saba asere twege turi hanze y'inkambi bari bakwiriye kugendera abantu ziye ko ziri hanze y'inkambi amashuri ari hanze y'inkambi abanyeshuri b'iwacu b'abarundi bige ku buntu
Jami Kitamuka umukozi ushinzwe gukingira impunzi muri inkambi y'agateganyo atangaza yuko muri mwaka w'amashuri wa 2017-2018 abanyeshuri ba mu nkambi z'agateganyo nabo baziga mu gihe inkambi nshasha y'umurongo izaba yuzuye kuba aba bana b'abanyeshuri bamara igihe kirekire mu nkambi z'agateganyo bicaye batiga muri bo hari abagenda basabiriza ibyo kujya n'imyambaro mu baturage b'abakongomani batuye mu mujyi w'Ibufira n'uw'Ibaraka badase ngabo ku bw'ijwi rya Amerika imongemonge ho muri territoire FIS
Radio Ijwi rya Amerika makuru ku Burundi arabandanya. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zifuza gutahuka mu ikambi y'impunzi iri Nduta muri Tanzania zarahawe impapuro zo kuzuza kugira zemeze ko ari bo babisavye. Imiryango amajana 8 ya mbere niyo yatanguye gushira urukomo kuri izo mpapuro. HCR ivuga ko ari intambwe ya nyuma yo kugira ngo batangure gutegura kubatahukana mu minsi iri imbere. Inkuru ya mugenzi wacu Claver niyo nkuru.
Amakuru ava mu ikambi y'impunzi Induta muri Tanzania avuga ko imiryango amajana 8 ya mbere yatanguye kwiyandikisha ku rutonde rwa nyuma kugira ngo bataye mu gihugu c'amavukiro. Abari kuri urwo rutonde basabwa gusinya babanje kugisha inama umutima n'abagenzi kuko ari urutonde ntabanduka, nk'uko ishyirahamwe HCR ryita impunzi ryabibasiguriye guhera mu mpera z'induheze. Bamaze gufata ingingo ya nyuma izo mpunzi zica zemeza n'umukono wazo, maze zikandika ko arizo zavyisabiye kugushaka kwazo atagahato. Umwe mu batwara abandi mu mazone atandukanye ari muri iyo kambi y'impunzi z'Abarundi Induta avuga ko kwa gusinya kwatanguye kuri uyu wa mbere kandi ko kuri ko kugenda neza.
Baramanitse imiryango ishaka kumaza n'umunani bariko baruzuza amafomu bazo bahagira batake ikindi bari basanzwe bafite n'amafomu y'impunzi zose ya Afurika. Basi n'umunani ejo kwa mbere niho batangura kuza gutora kuzuza ayo mafomu, kuko makazi yari yatubwiye ati agiye kugerageza hamwe uko kwezi kohera ruko batanguye kubatahana. Bayizuriza ku bibazo bitwaye impamvu twa mukuru wa makazi niyo bazoguha kuryo dutaye kuko irya karata y'impunzi n'irya fomu batanga utekereza kuzoba dusigara ku bibazo bitwaye impamvu batataguha iyo emusoro wavukije uruzi dufashe nka dekarasi. Inza kafu hambere babahaye biyandikije yari yanditse kati yeye nakandemeye gusaba kugushaka kwiwanja atagahaje. Kumvira ariko aruzuza amafomu n'abandi bariko bariyandikisha ku byinshi
gushika ubu nta munsi wo gutahukanwa uramenyekana. Icyo bikoze ishyirahamwe HCR yitaho impunzi ryabwiye izo mpunzi ziriko ziratera umukono ku bipapuro bya nyuma ko gutahukanwa bizokogwa hisunzwe intara bahunze bavamo.
Wakani wazoitigira munama ingwa hasire yatubwiye yuko ukuntu bazotaha bo bazoduhagira bazotana ku ntara ku ntara ubutazizi batanu kibumva urumva batuzaravuga bati namba ari intara runaka ishikiriwe namba ari ntazimakamba babandi batana n'amashamba yiyandikishije barahebwa bagahishije bace batana bace bavuga bati yashikiriwe nta ruyizi babatahane bahishije bace bavuga hashikiriwe ntacyankunze niko bazozara batanu nta kubatanu kivunga intara bazozara batanu intara ku ntara barazimanika bahishije kuvuga ayo mafumu azoca bamanika intara zizotambura waragerewe cyane kuriragewe n'abandi nyine bakabiyandikisha bavuga bati hakiza ikintu nawe ikagitaha icyo kiburundi.
Urutonde rwa nyuma rw'abashaka gutahuka ruriko impunzi z'Abarundi zirenga gato 15,000 mu gihe iyo kambi y'impunzi ya Nduta irimo Abarundi barenga 244,000. Nawe biruko hari n'abadakozwa ibyo gutahuka vuba.
Jewe ushaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera, nahunze umutekano mubi umutekano muke hamwe n'intwaro mbi jereho nk'ibirahira cyo sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu ntahana ku nguvaka ntahana yopfuma anyicama bakantwara ikiziga. Mbo icyo no kumenyesha ni uko abantu benshi bifuza gutahara baje guhera mu kwa mbere bivanye n'inyigisho bari barutseza ayo mahera atasharo nk'amadolari 60 hamwe n'imfungurwa z'amezi atatu. Urumva cyavuga ati sangende gutwara y'i Burundi, urumva n'inyigisho nk'abantu bahunze guhera ukumbi mu rutangwe 2015 umubye gutaha byumva mu gushika kubashitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'icumi 2016. Ubu hari kwarataha abaje guhera mu kw'11 kuduga nta yundi abaje cyangwa nta n'umwe arataha.
Harareza amezi arenga atatu bamwe muri izo mpunzi batanguye kwisabira gutahuka atagahato, kimwe mu bituma zimwe muri izo mpunzi z'Abarundi zishaka gutaha nk'uko bamwe muri bo babivuga n'inzara kuko ibifungurwa byagabanijwe akatari gake. Byatumye mbere haba imigomoko akarenga gatatu yo gusaba izo mfungurwa, bamwe barakomereka abandi bitaba Imana. Hari n'abavuga ko iyo nzara izo havituma n'abadashaka gutaha bahitamo guhungira mu bindi bihugu.
Icyo ntawo bigera kuko urazi ubu ingene haguma hagabanurwa ifungurwa uko ukwezi guheze cyangwa amezi abiri
nibaza ko ariyo muri iyo ntumbero bavuga ati ko baze kwiyandikisha bose bahunguke reka tugabanye imfungurwa mpaka bonyine biyomore nimba basubira mu gihugu nimba bagenda mu bindi bihugu bitandukanye mugabo bave ngahe Tanzania
mugabo kubyo tubona nuko bamwe tuzohaba tukomoka tugasubira bamwe mu gihugu cy'amavukiro nyine tugatira iwacu abandi nabo tukaraba ibihugu bibanyi tugendamo
mu ntango z'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi leta y'u Burundi yihaye ihangiro ku mwaka urera imaze gutahukana abarenga ibihumbi mirongo munani na kimwe ivyo vyashimangiwe n'urugendo umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza aherutse kugira mu gihugu ca Tanzania aho we na mugenzi we w'ico gihugu John Pombo Magufuli bahamagara impunzi zose ziri muri Tanzania gutahuka Perezida Nkurunziza yababwiye ko amahoro ari yose mu gihugu bahunze kundwa iheze abandi barundi barenga imiryango mirongo munani bari bahungutse bavuye mu gihugu cya Congo Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze cyane Pierre Clavier kuri iyo nkuru ubunaho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro ntorere kazoza mwateguriwe na studio ijambo mu Burundi
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imitsi yose nkaya mango sinkakaza naliko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Jerome Niyonzima ndagwikaze muri kino kiyago cha politike Ntorere Kazoza cha studio ijambo gisamira na hano kwijwi rya Amerika no munsi nkabangiye guha akanya mugenzanje Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu honorable Sylvestre Bikorindagara Seruki Mugambwe Sanya Frodebu honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Radebu hamwe na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe PASEM aho baje kurabira hamwe intambwe Burundi buteko muri kino gihe mu bijyanye no gutsimbataza demokarasi Terence Manirakiza ijambo ni rwawe
Faustin Ndikumana mwarakoze icigwa uno munsi mwugerageje kwihweza mubona aha mu Burundi byo biranga intwaro rusange ariyo demokarasi bigaragara nibihe haracara kazi kuko niyo tuko turumviza amadiskuru y'abana bariya hariho n'abashaka kwigarukiriza gutegura amatora gusa babona ko demokarasi iteguye amatora biheze demokarasi avuga amatora gusa ibintu ugasanga arabibangiriye n'abandi nabo usanga navuga amatora usanga nabo nyene hari ukuntu ko kwihuta cyane mukira amatora kugira arizo bashikira bishikira ugasanga na opposition ibintu bya kwezo opposition ugasanga haranabo nyene usanga hari ugushobora kuba hariho nko kwenza karindi ime njovuga rero yuko ku ruhandwa rwo gose haracari cyo guhindura ingendo naho bimwe tubifise mu mategeko abyemera mugabo naje bikeneye gukosorwa mu mategeko
gushyirwa mu
ngendo mugabo mu ngendo naho kabisa haracari uruhara ni kugira intwaro rusangi yumvwe neza n'abarundi n'abatele politika ikora haba ku butegetsi no muri opozi urabona yuko hakira akantu gahari
tuva tukagaruka ko kumure
tukabona hari agahaze mugabo kwitwa yuko nk'imigambi hari mu ndoro imigambi hari amatora mu Burundi araba opozi mu Burundi ashobora kuzana ashobora kwateza indi mugambo udaharani utari muri utari ku butegetsi bya ivy'amayigate dubaye dushatse biranditse amategeko amwamwe separation de pouvoir amategeko amwe baravuga ko ko bihari naho hariho amategeko yo gukosora davantage urumva ibya liberté publique navyo bakomatiko babihari mugabumva ko hari inzizi ngamwe bavuga ngo ndashobora gushikira abanywanyi bacu abantu barafungwa baragira gute urumva nibintu tuvuga tuti nukuraba aho gahari ngene umuntu yo gateza imbere
Ewe na huli mizamu zeja sipeze de pouvoir civil, pouvoir militaire, usanga hanu, kasanga wa polisi, nga duku waruwa hangize, go zinge zinge, zaba prokira parke change, nimi chukasanga hala koresha, igikenye, chitaini nubu sirikaru, kasanga duku waruwa mbayu uko demokrasi, abate wale hiju, jere nimi hiju hindu, hindu ingendo. Separasyo yu utanu kanyu, utegeti oho na wana chago oranye, haraba anu wa shikisha koresha utunga na umu executive, hariho, haba umu executive, wadashora ku, kumva ko inama nshinga amateka ibwirizwa kubakontrola kugira ikontrola ibikorwa byabo ishobora urumva mu ngendo haracyariho ako gukosora
reka kugira kumbere turazagukagaruka ko tuzikura nka kumbere naho dufatira gaga turabe ico kugwa reka mpe ijambo honorable bikorindagara muravira mbwe muri sahanya Fredebu no munsi ntambwe tugeze ko muri ibi umuhinga yaje kutubwira direkana ahari ntwa rusangi mubona mu Burundi no munsi tugeze tukizije hehe
murakoze umushinga ntare Foster ibyo yashikirije ubwa mbere yavuze ibyerekana intwaro rusange kwimeze kuko ko ariko bimeze mu Burundi yavuze ati biranditse ibyo nibyo nange ndamushigiki ibi byose yavuze nkuko imigambo itezwa kuba myinshi hanyuma ko hatezwa kuba liberté publique no kuvuga kwisanzura mu byo kushikiriza ibintuze ibyo wiyumvira kuvuga ibi bya règle de la majorité ati abarushije abandi batware mugabo batwarire bose ibyo biranditse na cyane cyane mu masezerano y'Arusha no mu ibyirizwa shingiro ukemeza ko opposition ibaho aho mu bisanzwe tweza kuba gutyo ibyo yavuze byose ndabyumva mugabo mu nyuma niho yagiye kuvuga ati haracari ibintu byo gukosora urumva aho ni aho tugeze rero naho ngo mbashike ibyo byose yavuze ndabyemera niko byategerezwa kumera ariko siko bimetse n'ibyo kuvuga ati intwaro rusange yerekanwa n'imigambwe myinshi none bimigambwe myinshi iri hehe ko mbona niyi hari yitwa kwari ngwiza murongo gusa nyinshi iri mu kwaha k'ubutegetsi iyi hari nayo yitwa ko ari ya opposition ntihabwa ahivukiye irabutswe iraburabutswe
ndaburabuzwa gute kumbure
buzwa gute n'ibyama byumvikana mu maradi urambatse urumvirizaho baza baravuga ati banaka babujijwe inama basanze ari batatu baca barabafata ngo bari mu nama kandi akazi k'imigambo ari ryo kwigisha kugira inama urumva ibyo byose kubura buzwa abantu bafungwa ngo bari muri FNL cyahe bari muri MSD cyahe muri Frodebu ibyo mama mwabyumvise ikindi nacyo novuga yuko ata migambwe myinshi iriho nuko umugambo uri ku butegetsi uragira uburyo bwose kuburyo umuntu atari kumwe nabwo bamuburabutsa batamuburabuke bakamukwegera iwabo bamuhaye novuga nti nka za gasopa mu byerekeye by'akazi uhabwa akazi cyane kugumaho wari uri mu kazi cyane kuduzwa ipete wari kuba directeur bagafama hashyira wa ufite amashuri make mugo kugira bakubwira ati wewe cyane bakaguha mitasyo kugira uvane n'umugore wawe n'abantu uze gukorera ku rugacu usanga utegeje kwinjira muri uwo mugambwe mugabo atari uko wumva mugabo kugira ushobore kubaho no kubeshaho umuryango urumva nta migambwe ibikiri hari
nubu nuko kumbure guserukira iyi mugambwe mu biganiro byo ku maradio byerekana ko mugambwe ubuhari naho uvuga uti agahaze naho kabaka cyane
ndakubwiye mu maradio yahe ko asigaye iyo sanganiro gusa naho nyine sinzi ko musohora byose bibabyagiye ariko ubaba yizi cha abazi iradio iri shika hose cyane ni iradio y'igihugu ntayi hari kera bumvira iradio yitwa RPA ya gose barayumvira ubu ntayi hari awe n'izindi uzeza havuye urumva ro ntari hagahaze tuvuze tugiye muri bya liberté publique naho nyene nakubwiye liberté publique biri muri ibyo by'uburenganzira bwo kujya hamwe mugakorana kujya hamwe ugaserura icyumviro cyawe manifestation publique kandi manifestation so ababyo nuko ubutegetsi buca bubyita ngo numugumuko ya nukwerekana ari umunezero cyangwa umubabaro kubiriko biraba cyangwa bigira bibi uri kurerekana kandi hajya birafasha ubutegetsi nuko batabize mbwa ugasanga biraburabuzwa bacagira ngo yamwe ntibishoboka kugira amanama teno hakaroro kamwe nkize by'inama warasabye inama twogira kuri Romeridien twari kubambe Hotel Source du Nil twari kwigira tariki 2022 turandika makete barateba kutwishura baratubwira ngo makete yarazimiye baza kutwishura hasigaye iminsi tutagishobora no gutanga amaye ubutumire ku bantu babanyacubahiye tubishyira 2029 twagiye kwigira tutara uwo mwanya usigaye uri muto cyane nk'ibyo nibintu cyangwa ugasanga bace bavuga ngo isare yarafashwe hariho twitwaza twinshi bagiye cyane hajya dutora abantu tubemeza ngo barongore ibi bisata n'ibindi by'igihugu tube byemezwa n'inama nshingamateka nkenguza amateka ugasanga biciye hari
none ubundi mushinga amateka ateza kuba akishimira ibyumviro by'umugambwe cyangwa ibyumviro by'ubwiye
by'umugambwe iyo bitumbereye mugabo arinda gutora kurikije uko abyumva ku mutima mu bisanzwe umugambwe wa yimwumvishije birakunda mugabo ronguhe ako karuka ka maramazi ico gihe batora umuntu yari yabaye cegera cyambere cy'umukuru w'igihugu yitwa Busokoza Bernard mu gitondo baramwanze nka bose ku mugoroba bamwemera bose wivyo ubisigura gute we ntumva ko ari intwaro y'intuze y'igikene donke ntundi bakiri ndamashinga amateka
abakijumwana umwazi batano basangira nawe wazumubanyi wawe umeze nkawe amwe
reka duhe ijambo muri kano kanya Honorable Jean de Dieu Mutabazi mugira muti mugambwe wanyu intambwe tugeze ku munzira ya demokarasi
icya mbere nagira ngo tubane twumvikane nuko turiko turitegereza iyo tuvuye niyo tuja kubyerekeye intambwe tuko turatera demokarasi niduhere 93 nivyo Honorable bikwendaga bavuze ati erega imigambwe myinshi uguhiganwa n'ibindi twabitanguye 61 mwibagire yuko hageze ibya independence hariho abarundi batari bashigikiye yuko tworonka independence ubwo nyine nuko uvuga dutereza amashu nitugarukire kuri ijya myaka 2024 wavuga 93 duhere kuri imyaka 55 niho twovuga tuti inzira
ya demokarasi
twagiye turatitaraha reka turabe ingene tutosura kandi gutitara turabe iyi myaka 55 iyo tuvuye turaje iyo tuvuye kuri imyaka 55 hari ikintu bita stability urabona ibi bihugu twovuga yuko byadutanze kwinjira mu ntwaro za demokarasi baraje mu matora mugani bajyana inzara igihugu kiguma gitekanye barareka ntuze kutumvikana mugabo igihugu kikaguma gitekanye no kuvuga stability aricyo bituma rero uriko urubaka demokarasi nka twebwe turi imboneza utegeza kuvuga ati turaje mu matora mugabo igihugu kigume gitekanye nyagire ibisubira kuba nk'93 nyagire ibisubira kuba nk'61 nyagire ibisubira kuba nk'65 kugira ngo uronke ibintu byose ubukeneye gataya kadina muntu igihugu kigume gitekanye iyo migambwe myinshi uyigumane niyo liberté d'opinion byose ubironka neza igihugu gitekanye nyagire rero umuntu aca yidohora utsinze ntibatsindeho n'utsinzwe ntibatsindeho burya rero izo bibiri tubiteranije ni ucuronka igihugu gitekanye
urakoze Terence murakoze nabo batumire mwari kumwe muganira ivya demokarasi mu Burundi barakoze nabo bariko baradutega yomi Jerome Niyonzima ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu nawo gutaha
cari kiganiro nturere kazoza kiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
bitegurirwa na Studio Ijambo.
Twashimiye bagenzi bacu bo muri Studio Ijambo mu Burundi, aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubitse ko mushobora kuja kuri site ya internet mukoronka yandi makuru n'ibiganiro ni wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com.